murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Nahazwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Gihe cyose leta izodusaba abo bajya muri iyo komite bizaduhimbara tuzobatanga. Ibyo twasaba ni uko twakorana neza mu kubashyiraho, mu kubiyumvira ko hanyuma tukabashyikiriza tubazi neza.
Ubwo ni Musenyeri Ereste Bigirimana arongoye isengero rya Anglikane muri diyosezi ya Bujumbura avuga ku gikorwa cyo gufasha abatishoboye mu Burundi ko nibasabwa gutanga amazina y'abajya muri komite yo gutanga imfasha gusaba imfashanyo bazayatanga nta gushidikanya. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku byo burambuye mu kanya. Turabararitse mugume hafi ya radio yanyu na telefoni zanyu. Mbere yo gukomeza ikiganiro iwanyu mu ntara tubagezaho buri munsi muri aya masaha, tubabwire amakuru make avugwa muri iki gitondo. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yamenyesheje ko ihagarikwa n'igipolisi ry'umenyeshamakuru ku kibuga cy'indege Ben Gurion ryabaye ikosa ryaturutse ku kwibeshya kw'inzego za leta. Peter Beinard, umwanditsi w'ikinyamakuru cy'Abayahudi Forward, ukunze kunegura leta ya Israeli, yahagaritswe ahatwa ibibazo n'inzego z'umutekano ku bijyanye n'ibitekerezo bye bya politiki. Ibyo byamaze igihe cy'isaha. Uwo munyamakuru yari muri Israeli gusura inshuti. Beinard avuga ko yabajijwe niba hari uruhare yagize mu mitwe ihamagarira ubwicanyi muri Israeli cyangwa se imitwe ibangamira demokarasi muri icyo gihugu. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Netanyahu, bavuze bati Israeli ni igihugu giha ikaze uwariwe wese, haba abatavuga rumwe nacyo cyangwa se abagishyigikiye. Riti Israeli nicyo gihugu cyonyine mu bihugu by'akarere k'Abarabu aho abantu bashobora gushyikiriza ibitekerezo byabo mu bwisanzure budasanzwe. Amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu muri Irani aravuga ko abategetsi bo muri icyo gihugu batangiye bataye muri yombi umwe mu bantu baharanira agateka ka muntu hagati mu gihugu. Ibyo bikaba bibaye nyuma yaho barekuriye undi waramaze imyaka 10 afunzwe biturutse ku kuba yarafashe amafoto y'ikinogo cyakekwaga kuba cyarahambwemo abantu benshi icyarimwe. Tunyarukiye noneho muri Afghanistan, aho baraye batangaje ko mu minsi 4 bamaze barwanya abatalibani mu gisagara cya Ghazni hamaze gupfa abasirikari ba leta 100 hamwe n'abasivile 30. Mu bishwe hakaba harimo Abarabu, Abanyacheceniya, abanyagihugu bo muri Pakistan. Generali Barhami uri mu gihugu cya Afghanistan ararahira ko bagiye kugarura umutekano muri iyo ntara mu minsi mike ni nyuma yuko birukanye abatalibani muri icyo gisagara. Nshutero turi kumwe ikiganiro mu kanya iwanyu mu ntara. Radio Ijwi rya Amerika muyikurikira ku mirongo migufi mu Burundi, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3, naho mu Burundi nyine ni mirongo migufi, mu Rwanda 104.3 na 108.3. Mugume hafi ya radio yanyu. Mushobora kandi no kutugeraho kuri radio yacu @gmail.com no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Urubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacuvoa.com. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tujye rero mu ntara mu Burundi mu ntara y'Ruyigi abanyeshuri bahunguka bava mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bafite ikibazo cyo gushobora gukurikira inyigisho bagarutse mu gihugu kubera ko bitandukanye cyane n'ibyo bize muri Tanzania. Abajejwe indero uburezi muri iyo ntara ya Ruyigi bavuga ko icyo kibazo bakibona bagasaba leta kugwiza ibigo byo kongerera ubumenyi abo bana mbere yo kwinjira mu mashuri y'u Burundi. Inkuru irambuye muregezwaho na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Abenshi muri abo bana batahutse bava mu gihugu cya Tanzania bavuga ko ivyo bigo bibagora ari cyane cyane ururimi rw'Igifaransa n'inyandiko y'Ikirundi. Kubera ubwo bumenyi bwabo buke biba ngombwa ko abo bana basubizwa inyuma kugira ngo bitaze bashobore gukurikirana ivyigwa ku rugero rw'abandi. Uko gusubizwa inyuma naho bibababaza birabashoboza kuja ku rugero rw'abandi, ariko abandi bakavuga ko biyata intege. Ku ishuri ryisumbuye rya Muriza komine Butaganzu intara ya Ruyigi, ijwi rya Amerika ryarayaze na bamwe muri abo bana bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania baravuga ingorane bahura nazo.
Hari ivyigwa bimwe vyaza biratugora ugasanga badusubije n'inyuma, tubanje kurindira nk'umwaka ariko tukamenyera bukebuke tukabandanya. Ivyigwa vy'Ibifaransa navyo nyene vyaza biratugora. Nagiye ibintu byagiye birangora n'ivyigwa vy'Igifaransa kuko Tanzania nta vy'Igifaransa vyinshi vyariyo. Nasize tekinoloji n'Igifaransa cyane cyane. Batavyo twari twaramenyereye baradusubije n'inyuma nyene turasubiramo. Ubu n'imitende turajya turagerageza turiko turamenyera bukebuke.
Igifaransa nacyo kigora cyane. Ibindi nyine nk'ibi gusa twagiye turashobora bikebuke nyine dushoboye.
Twaragize ibibazo kubera ko tuvuye mu nkambi. Twaje dusari tutaratangura ama examen dusanga ino no systeme ibariko barigiramo ama examen ararenze, bica bituma tumara igice cyose muhira cya kabiri ntacyo twakoze ko nta result ya examen twadufise tutangura n'igice cya gatatu. Ibijyanye no kwandika byarangoye kubera ko nkiva hariya ibintu byo kwandika ibiharuro n'imperekeranya byarangora.
Je narababaye gusa bambwiye ngo subire inyuma, narababaye gusa kubera nanjye sanzwe nkunda ishuri nta ntege byamvunye, narasubiye ndabandanya uwo mwaka basubiye inyuma ndiga ndabandanya ndaja ku rugero rw'abandi.
Jean Claude Hajayandi umugenzuzi w'indero muri komine ya Butaganzwa aremeza ko ico kibazo gishikirizwa n'abigisha.
Iyo turiko turakurikirana abigisha kiganiro tugiranira iyo duhejeje kugira visite do class, kenshi baratubwira bati twebwe duhura n'abanyeshuri bafise inivo zitandukanye cyane haba mu mvugo canke muri mu nyandiko, kuko baratubwira bati na cyane cyane turafise ingorane y'abanyeshuri bavuye muri Tanzania. Ikirundi n'Igifaransa kirabagora cyane, turavye systeme dukoreramo muri Tanzania kenshi usanga ari systeme y'Abongereza bagomba kwiga mu Cyongereza, mugabo natwe ne tukaba turi muri systeme y'Abafaransa. Igifaransa rero na cyane cyane ko ari rwo rurimi abigisha bigishamwo hamwe n'Ikirundi, ivyo bintu rero ngo birabagora cyane bigatuma abigisha nabo bagira ingorane.
Naho ku myidogo y'abamwe muri abo banyeshuri bahungutse bava muri Tanzania aho babazwa no gusubizwa inyuma, Jean Claude Hajandagira ati
mu bisanzwe umunyeshuri kumusubiza inyuma mu gihe atarayobewe ntivyari vyiza, mugabo kandi kurekura umunyeshuri ngo yimuke ataho ariko arashika kubera ubumenyi buke. Numva mbere tuvuze kubasubiza inyuma umengo umunyeshuri yohava yumva umengo baramuhohoteye, ahubwo kuba ukubasubiriramwo kugira ngo baje kugera rumwe n'abandi babone kwimuka bavuga bati turafise icyo twimukanye turavye nabo tujanye. Ucavuga ngo tubareke babandanye kandi hari ibintu bibagora inyandiko canke mu mvugo, numva navyo nyine bitoba vyiza.
Uwo mugenzuzi w'indero muri komine ya Butaganzwa arafise ico asaba leta n'abayifasha kubijanye nabo bana.
Turavuga duti nk'abagenduzi b'amashure harakwiye impinduka, abanyeshuri bava muri Tanzania bakaronka inyigisho zihuta kugira ngo barabe ingene bobagirira ku nivo umwe wese uku nivo, ariko arabo mu wa mbere bakaraba ukuntu bobashirira ko utuntu nk'ubu muri vacance canke mu wa kabiri bivanye n'inivo, murabona ko indimi zigishwa ku nivo haba mu wa mbere mu wa kabiri bagenda bariga ibintu bitandukanye kano kubandanya.
Abo banyeshuri bahunguka bava muri uca Tanzania uretse ko basubizwa inyuma hari n'igihe bataha umwaka w'ishuri ugeze hagati bikaba ngombwa ko bicara bakarindira umwaka ugahera. Imuriza muri komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi, Fidel Natwa Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Fideli urakoze icyo kibazo cy'abana mu myigire mu bihugu bitandukanye leta y'u Burundi yaracyumvise ubu abana barenga 2500 bahungutse cyangwa se birukanwe bagiye kwigishwa indimi z'ikirundi n'igifaransa mu ntara ya Kirundo umuyobozi w'amashuri muri iyo ntara avuga ko bagiye kubategura kugira ngo bazashobore gutangira umwaka w'ishuri bashobora gukoresha indimi zitangwamo amasomo mu mashuri y'u Burundi inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Abarimu batanguye gukarihirizwa ubwenge mu buhinga bwo kwigisha abana bahunguka canke birukanwa bagera ku 48 batowe mu makomine 4 yakiriye benshi gusumba ayandi ayo makomine ni Busoni Ugabira Vumbi na Bwambarangwe Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko bazoshimikira cyane ku ndimi zikoreshwa mu gutanga ivyigwa
kubera twigisha cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa naho n'izindi mizigwa abana rero bagaca bagira ikibazo cyo gukurikirana ivyigwa nk'abandi mbere abandi baranagira ingorane mu cyigwa cy'ikirundi kuko batabakize neza benshi batabakuriye mu Burundi izi nyigisho rero zigomba guhugura abarimu bazoza barakurikirana abo bana na cyane cyane baza guhava bahugurwa mu iki kijyanye n'ururimi rw'Igifaransa n'Ikirundi n'Icyongereza bamwe bamwe ngarutse inyuma umengo igiharuro nyezina c'abana bashoboye gutogwa mu biharuro by'amazindwi biri ko biregeranywa n'abana bashika 2269 bo batowemwe abo bana birukanywe abahungutse n'abana b'abadeplase ntibibagiwe
abo barimu bariko bakarihizwa ubwenge n'abahinga bishyirahamwe 87 Burundi byitaho kazoza kugwaruka Benedigito Muhimuzi arongoye iryo shyirahamwe avuga ko abana mwe nabo bakenera abigisha babitaho gusumba iyo bari mu vyigo
ibitigiri biguma biriko biraduga by'abana bahunguka n'abana basanzwe bari mu gihugu mugabo batari wabo bivuye kumvo nyinshi ari ngo zijanye n'inzara canke zijanye n'ibintu bidukikije nka ibiza byinshi abo bana n'abana usanga bazikuri kubera ingorane ziba zibariko badakurikira neza mu ishuri birakenewe rero ko abigisha aboneka abigisha bofashwa kugira ngo bafashe abo bana
kuba batavuga neza indimi zikoreshwa n'abasangwa biratuma kandi abo bana bahunguka bakumigwa muhimuzi
ikintu nyamukuru usanga bakenye ni indimi kwandika ikirundi kwandika igifaransa rero washaka no kukivuga umwana giye hanze usanga garutse afise ukuntavuga hamico rero gituma no mu bandi bana bamutunga agatoke tukifuza rero ko twoha ubumenyi abigisha bo mashuri shingiro cyane cyane imyaka ya mbere kugira ngo bafashe aba bana gusoma no kwandika bafashe no kuvuga ikirundi
abajejwe intwaro bavuga ko bizeye byinshi kuri izo nyigisho z'indimi zikunze kubera intambamye abana bahunguka canke birukanwa Ireme bigira umusase ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imico kama n'imibano
nkuko mbizi ku 2015 harahunze abene gihugu ngaha mu ntara ya Kirundo batari bake bahungira mu bihugu byo hanze u Rwanda Tanzania mbere hari n'abandi nabo twasanze bari bahungiye mu bihugu bya Kenya na Congo rero sagasesishwa muri abo bana barahari tukaba rero twizera yuko ivyo bikorwa bitanguye no munsi bizofasha cyane cyane abo banyeshuri bahungutse kugira ngo baje ku rugero rumwe n'abandi bana basigaye mu gihugu
bitegekanijwe ko abo bigisha bazomara iminsi ine bategurwa bazotangura kwigisha abo bana imbere y'uko uburuhuko burangira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ni ikiganiro iwanyu mu ntara tujye noneho mu Rwanda bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko batewe impungenge n'umuco wadutse aho batuye w'abasore baka amafaranga abakobwa kugira ngo babone gushyingirwa uyabuze ntabe akibonye umugabo abo bagaragaza ko abakobwa badafite akazi cyangwa se andi mikoro bahoza ku nkeke ababyeyi babo ngo babahe ayo mafaranga kugeza ubwo banagurisha imwe mu mitungo bari bafite. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima yarabasuye maze adutegurira inkuru.
Umusore araza akagusabira umukobwa akamusaba ugira ngo ni umuntu witonze bagira ngo bajye mu masezerano ati singukura hangahe iwanyu batambaye amafaranga.
Uwo ni umwe mu babyeyi batuye mu murenge wa Nyabitekeri muri Nyamasheke aharagaruka kuri uwo muco w'abasore baka amafaranga imiryango bagiye gusabamo abageni. Ni umuco wiganje mu mirenge ya Shangi, Nyabitekeri ndetse na Bushenge yose yo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Amafaranga yakwi wabo w'umukobwa nk'uko aba baturage babigarukaho ava ku 400,000 akaba yanagera kuri miliyoni y'u Rwanda bitewe n'amikoro umusore ababonana. Ariko kandi naho atari arashakishwa mpaka abonetse.
Tujya kubona tukabona umukobwa ari kurira ngo yabuze amafaranga h'umusore ati gurisha n'amabati uraramo gurisha n'umusarani nkunde mbona urugo nk'agasamba. Ese mwana nge narubonye ntanze iki ibyo ni bya kera ngo amasaha ya kera ntagiho mu rutara.
None izi mpinduka mu migendekere y'uko aho Nyamasheke ziraterwa n'iki?
Barabikora ku bw'abakobwa bavuga ngo babaye benshi bamwe nyine bakumva birambiwe. Yaba ari nk'umukobwa ufite imyaka nka 35 akavuga ati reka mfe kuyatanga ndebe ko nava iwacu nabona iryo zina ry'ubugore.
Mu gihe ubundi bimenyerewe ko mu Rwanda n'ubwo inkwano ari nk'itegeko rigenwa n'umuco iyo itabonetse habaho ubwumvikane bw'imiryango ubukwe bugataha aya mafaranga umusore yatse yiyabuze n'indi mihango y'ubukwe irasubikwa yewe ikaba yanahagarara burundu uyarasubiramo ibyabaye ku muturanyi wari wayabuze.
Umusore yaragiye ararambagiza arambagije ibyo yaba yarumvikanye n'umukobwa ababyeyi ntibabimenye. Ahubwo igihe cyo kuza gushyingirwa umusore yavuze ngo ntaya gushyingirwa bati impamvu ni iyi bati umukobwa amafaranga yambwiye ntabwo turi kuyabona. Icyo kibazo kiburi busubizo ariko igihe cyaje kubona ubusobanuro ari uko bari uriya mubyeyi agurishije n'inzu atekeramo wakunda abona amafaranga. Sambu yaragurishijwe ibintu byose biratangwa ku mugaragaro baremera babona 175,000 gutyo.
Uyu muco w'abasore basaba amafaranga abo bagiye gushyingiranwa aho Nyamasheke watumye havuka ibisa n'ubucuruzi mu gushaka abagabo.
Hari n'igihe abantu nka muntu wenda akabazi ko mfite ayo mafaranga akankoraho ubucuruzi akaza noneho akabihagaramo akavuga ko azabijyamo bikuzura. Noneho ku ruhande rwawe wenda byakunda nkaguha n'udufaranga kubera ko wangiriye mu iyo dosiye noneho umugabo nyine nkamubona.
Nubwo bikomeza gukora uko ariko abakuze barabigaya bakavuga ko ari uguta umuco.
N'ubwo bazongera kugira agaciro imbere ya sebukwe cyangwa imbere ya nyirabukwe nta gaciro.
Iyo umuntu w'umusore yihesheje agaciro aragenda agasaba umukobwa akamukwa yaburi cyamukoye akavuga ati twumvikane tugende twubaka urugo rwacu abo nibo bubaka urugo rugaragara iyo bihesheje agaciro ntibaka amafaranga.
Ku rubyiruko ariko ni ikimenyetso cy'ubufatanye kuko ubuzima busigaye bugoye atari nka mbere.
Waguraga nka icyatanu isambuka yigura 500,000 none ubu no kugira ngo usize ikibanza no kubanza kujya kwishyura mu murenge. Urumva rero ntago wabigeranya n'ibya kera. Ubu ni ukukunda umukobwa akaguha ku mafaranga mukabirangiza ni nk'ikigusi yahindutse nk'itegeko.
Asanze aribyo wagezeho muratangiranye bushyashya nimba yinjiza 200,000 nawe uri kwinjiza 200,000 urumva reka ibyo asanze warakoze nibyo yari agiye kuba ati hari ibyo ndi bugufashemo wakabikwemerera. Ntabwo nuko ababyeyi babifata nabi bakuvuga ko habaye mwagahata.
Icyakora ibyo abakuze ntibabikozwa ndetse baratakambira ubutegetsi ngo bafashe hatuye umuco utabasiga iheru heru.
Ni ukuvuga ngo njyewe na bya bakobwa 5 wenda uriya mwana umwe mwemereye kumufasha kugira ngo agende ahuriya musore amafaranga. None ko nyabonye uwo nguwo ngurishije isambu cyangwa inka nari mfite cyangwa yavuyeho ubu hariya bane basigaye nzabaha iki? Karangwaho bakwiye kudufasha leta ikadufasha icyo kintu kikavamo iyo ngengabitekerezo ikava mbese mu muco w'abasore.
Gusa kuba ibi bikorwa mu bwumvikane bw'abagiye gushyingiranwa bisa n'ibikigoranye ko byacika na cyane ko aho bijya hanze araho aya mafaranga yabuze hakavukamo ibibazo cyangwa bikaviramo washakaga umugabo kumubura. Nakwibutsa ko aho Nyamasheke ari naho mu minsi ishize havugwaga icyitwa isake y'umukwe aho umusore wabaga agiye gusura umukobwa arambagiza yakirizwaga inyama y'isake nk'izimano aho ibuze bikaba byanaviramo umukobwa kubengwa. Icyakora abaturage bavuga ko ibi byo bisa n'ibyacitse. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Themistocle, urakoze. Tuve mu Rwanda noneho tusubire mu Burundi. Nyuma yaho hatangiye guhimbazwa umunsi wo gufasha abantu aho nikora mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi gushize kwa 7, abantu binubiye ko bakwa imfashanyo ku ngufu mu mujyi wa Bujumbura. Ariko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko ababikora batazwi. Kuri ibyo indongozi z'amasengero zisaba ko icyo gikorwa cyakorwa mu mucyo. Ni mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyahuje izo mpande zombi muri studio y'Ibujumbura. Diane Ndonse niwe uyoboye icyo kiganiro.
Abatumire ni babandi muri kino kiganiro Musenyeri Eraste Bigirimana murongoye isengero rya Anglicane muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Namwebwe Terence Ntairaja umwunganizi w'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu mukabana n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje turabaramukije.
Ndakuramukije, ndaramukije. Abatumire bahere bari hano reka ndaramukije n'abantu bose ariko batwumviriza babarundi cyangwa abanyamahanga.
Turamutse n'umufasoni Odando w'umwami muvugira abantu nikora mwishira hamwe Fondation Tabita Action namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije mwese n'ariko baratwumviriza muri studio.
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tubandanya igice kigira kabiri cy'umunsi uherutse gushingwa hano mu gihugu cy'u Burundi wo gufasha abantu nikora. Musenyeri Eraste Bigirimana mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu baravuze yuko mu mugwi uzokora ico gikorwa hazoba harimo abavuye mu masengero. Muriteguriye gutanga abo bantu
kumbure ku ruhande rw'amashengero ngira ngo tuzure nk'umwanya wo gusoma iryo tegeko neza. Turabi iryo tegeko ico bidusaba cyo ridusaba tuzogikora kandi igihe cyose leta izodusaba abo bajya muri iyo komite bizaduhimbara tuzobatanga. Icyo twosaba nuko twokorana neza mu kubashyiraho mu kubiyumvira ko hanyuma tukabashyikiriza tubazi neza uko tuzojyamwo ngira tuzacumvikana na leta nk'uko dusanzwe dukorana.
Ego mufasoni Odando w'umwami mwebwe namwe mvuga muti by'ukuri icyo gikorwa murabona yuko mugifisemo ikibanza ko muzobandanya ihangiro ryanyu.
Ego cyane kuko nubundi twabikora uko nyene uburyo bwava mu banyagihugu tukabushikiriza abanyagihugu. Twebwe turazi n'icyo bakenye n'uburyo bakenye. Ega si bose bakeneye inge, si bose bakeneye impunzu. Hari n'abahahamutse bakeneye kuvugwa mu buryo mu mitima, bakeneye urukundo, bakeneye kwegerwa affection n'ibindi.
Ego igikorwa cyo gufasha gisanzwe gicamo mu bushikiranganje bwo gushigikirana n'agateka kazi na muntu nibo basanzwe bakora cyane n'ifashanyo zindi zisanzwe zitangwa yandi mashirahamwe. Icyo gikorwa nico cyari gisanzwe kibikora kigayikorana kandi nabo mashirahamwe
bikuye.
Ego mengo siko bizoba bimeze mbiga ubwo buryo nta kuntu ushaka gushika mu bwo bushikiranganje nyene kubuge ico gikorwa kiguma kijejwe aho muri ayo mashira hamwe nawo ngira mu masengero bari basanzwe babikora cyane kubuge kitokwitirirwa nubwo ari cya leta umugambwe uri ku butegetsi nk'uko bamwe babivuga nk'uko bavyumvira.
Iyo ni ingora y'abanye politike ubwambere ishoragira mvuge coco nuko ubwambere iryaje gukuraho abantu basanzwe bafasha abantu aho nikora iryaje gushikira no kongera no gutera intega basanzwe babikora ko barengewe.
Oya tuvuga kugira ngo nyene ntaje mwizomvo za politike na abantu ataho basa nabegamiye kawo masengero nabo barashikira abanyagihugu cyane kumbure ngira ngo akaba aribo bakorana n'ubushikiranganje bwo gufatana munda.
Je nibaza yuko ngira busanzwe ufite ibintu bukora kubona leta yarabikoze uko ubushikiranganje bwo gufatana munda bufise umusanga munda bufise nk'umuntu umwe. Uwo muntu umwe ntiyoshobora gufata karo k'intara mvukamo y'amakama ifite ibintu bijana 39 uwo muntu umwe ashobora kuyikoreramo afise uburyo bwawe kugira ngo abari bagikora wenyine nishyira hamwe kanaka ntibishoboka. Usanga ubwiye kubishyira mu ngiro n'ibintu bigoye. Ubu rero leta n'umubyeyi wa bose agiye byo nk'ibyo uri kurambaza ni bya babandi batemera ko leta n'umubyeyi wa bose n'umwe mubyeyi wakabwe kabana si uko bimeze.
Ego urumva vy'ukuri leta irafise ingufu yo kumobiliza rero hari amastoke igiba gisigaye ni iki uburyo bwo gaburira abo bantu uko giba kubigabangana bijanye n'icyo umuntu akeneye kuko urabona abantu baje bakegeranya impunzu usanga n'umutamakazi arose ipantaro umva ibyo ntacyo byamufasha. Ivyo rero nakazi karabonetse ni kenshi ugufasha ntibiri mu rwego rw'imfungurwa gusa n'ukuraba muri rusange nka twebwe turiko turabigisha entrepreneuriat abo bantu uriko nyine turiko turabigisha turabana abasertifika bakasohokana. Urumva birakenewe ko umunsi umwe umuntu asohoka kuvamo ntawe nikora ntabukaye ntawe nikora ngo apfa ntawe nikora.
Reka duhe ijambo Musenyeri.
Murakoze cyane.
Nibaza ko rero baza kagira icyo
bivuga. Murakoze nagira ngo ngaruke kuri iri tegeko mu by'ukuri ni itegeko ryiza kandi rikomeye cyane kandi ririmo ibintu byinshi cyane. Muri iri tegeko hashobora kuvamo n'iyindi migambi myinshi cyane, imigambi ifashwe na leta, imigambi ifashwe n'amashyirahamwe, imigambi igizwe n'amashengero kugira ngo tugire iyi ntumbero leta yaduhaye yo gufasha abantu aho nikora. Ikindi cya kabiri ni ukumenya abantu aho nikora bafashwa ni bande. Zo gushyiraho iyo migwi gusa ariko kumenya ni bande ni bande aba bantu bafashwa. Rero tukagira tuti icyo kwigwa neza kugira ngo uwo mugwi ushobore no gukora neza kumenya ibikenewe hariho n'abadafise aho baba hariho badafise aho barambika umusaya uwo mugwi nibaza yuko atari uwo kwegeranya imfashanyo gusa ariko harimo no guhimiriza ariko kandi na leta ikiraba babantu batanga amakori burya haba harimo igice cyo gufasha bajye ntawo nikora batishoboye bazoramwemo akantu kuva kuri ayo makori bakaje bavuga ati naho gyo bayifaranga rimwe ku 10 cyangwa rimwe kwijana rigende ryunganire byo bene gihugu bazo bari ko baregeranya hajya ku ruhande rw'ikori bagire bati nikireka tugishyiremo uyu mutima leta iriko iratwumvisha iriko irashyira mu Barundi ni mwiza cyane ibi nivyo ishengero ryamye gifuza n'umukama wacu Yesu Kristo yagira ati abantu nibagira urukundo abantu nibafashanye abakristo ba mbere bari babayeho mu gufashanya iyo habaye n'ingorane abarongozi b'ishengero bacyo bahamagara bakavuga bati reka turondere intabaro reka turondere ibyo gufasha abantu batishoboye ku kintu cyabaye bagakorera hamwe kandi abantu bagiye hamwe barashoboye naho bo bafite duke duke badushyize hamwe biba byinshi rero umutima wo gufashanya turagushyigikiye ahasigaye no kugira ngo twige neza uburyo bizokogwa neza itegeko ni giza kurishyira mu ngiro nibindi
itegeko ry'umukuru w'igihugu ravuga yuko azotunganya ibibanza abantu bazoshira mu gufashanya zitegekanijwe kumburengira ngo botanga amatangazo nkuko ari matangazo
uko bimeze mu itegeko no kuvuga ku ikomine no kuvuga yuko ibyo ntikoranirizwa nka mu makomine ho cyaba stock yugushiramo izo fungurwa ziba zidapfa kubera harimo nababandi bo mu yindi gorozi nabandi bacha babereka nkini babibika ni kubwira
ni kuvuga abantu bose bakwama bashika mu makomine
yego twebwe bidapfa byegeranije ibira
cyanke ngo babera kurengera ngo nko kumutumba mukuru mutumba
yo hakara basi ho babizana hariho hantu bavyegereza bubu ingene biza gushika muri commune commune n'abagenzi bigenza
ibyo ni byiza cyane nibaza yuko abantu bazokoreka igikorwa bo babantu bazwi atari abantu bazwi nabo mu ntwaro ashobora kusanga hariho abashoboye kuvyitirira
agategeza akabyitora ikorana n'intwaro nta wundi
akurikira
izo bizwi yagenywe ifise n'ikiranga
abo bantu rero bakuteza kubaho kandi akagira ikintu kibaranga hanyuma ibibanda navyo nyene bikamenyekana iki ni ikintu kiza cyane n'igihe cyo gutoda ibyo bintu nibaza yuko guhera mu kwa mbere kugera umwaka uhere iminsi yose ruririmba ati gufasha ariko bo kwihi ibihe agira ati nk'ubu turabona kumenga hariho ihera gikawa nk'ubu turabona kumenga hariho imbuye hama bagaye bavuga ati reka turamara ya maperiode hatari nzara mu bantu hatari ubukene bwinshi hama tugerageze tubibutse tubabwire uko nubotanga cyo nacyate kuvuga ngaha no kugira ngo iyi mfashanyo ntiyegeranywe mu buryo budatomoye mu buryo umenga
nico gituma
nakwatajya bo
nico gituma twafashe ukwezi kwindwi
yego mu kwindwi
bibuye hari n'icyo bisigura ubu munsi bafuye gutogwa ni gihishe imbura impeshimi
yego
niho ushobora kuvuga uti nico gituma byarije muri uko kwezi kwindwi nyene kwa ntago muco hari yabaye afedi hazari kugira ngo batore kwezi kwindwi no kuba babimbuye impesha
okay n'ubu baba batoye uko kwezi kwindwi kukwegeranya ibyeze
yego
ariko nk'ubu uye hari ikintu bita kampanye ishuri nayo
yego
urumva akwiye ikuca hazi cyo kintu nacu cyukwegeranya makaya y'abana kugira ngo abana bose ntagire umwana reka kuja ku ishuri kubera ko yabuze ikaye yabuze uniforme
ya amafaranga navuga yako ntaraheza gacaga ko makaya aragugwa nibaza ko bajya amafaranga cyane niko kuri ivuye n'ikintu kiza cyane gufasha muri ico kintu naco kirahabaye bose yego cyane
ikindi no kongera ko amukwindwi abari muki haba hari akazuba abana bari mu buruhuko abanyeshuri nibaza yuko leta yo kivuga ati mugire amakando travail mwubakire bantawo nikora abantu imvura ntizotasure banyagigwa nimba abana bacha babegeranya bagira kandi travail bakava mu buruhuko bubatse nk'inzo nka zingahe zaba ntawo nikora abyo nyine byo bavyiza
ego umusenyeri Erast Bigirimana murongo w'isengero rya Anglican muri diocese ya Bujumbura turabakengurukiye namwe bwe kumwitavye ubutumire
natwe turabakengurukiye ko mwadutumiye
ego mufase ni Odando w'umwami murongo w'ishira mu rivugira abantu aho nikora Fondation Tabita Action namwe bwe turabashimiye ko mwitavye ikiganiro
turabashimiye cyane ku buryo mwiyumviriye ko usubira kuduhuza twahoye ibintu biriko biracika vy'abana mwe mwibarabara vy'abantu n'ikora mwibarabara ubu ikibazo kikaba kiko kiratorega umuti turashimiye bimwe no vuga by'umwihariko turashimiye leta y'u Burundi yiyumviriye kuri banaho n'ikora turashimiye kubwa amashengero turashimiye namwe mwe banyamakuru kuko mwamye mukora igikorwa kidasanzwe mukaduha ijambo kugira ngo dushikirize dutera kamo ngo abantu bose bakurica gikorwa cyane cyane iradio Voix d'Amérique kuko nayo yarakoze ico gikorwa kidasanzwe cyo guhimiriza makuru banaho n'ikora botabagwa
ego twibutse abari ko ratwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku munsi uherutswe kugenwa hano mu Burundi wo gufasha banaho n'ikora Diane Ndonse na ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse n'abatumirwa muri studio Ibujumbura murakoze cyane namwe mwahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika muri minota 30 ishize ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Kelly Nashwane na Inosa Kimenyi kuri mikorere Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika